ibyo shingiro n'amategeko agwanya ibiturire mu Burundi hategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ibyegera ziwe abashikiranganji n'abandi binjiye mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafite n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo intumbero nk'uko biri muri ayo mategeko no kugira ngo batuze ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu mu gihe hasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo cyatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kirangire abarwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishyirahamwe Oricom bavumira akagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafite imbere y'uko barangiza amabanga yabo. Gabriel Shiri atwara Oricom.
Uhagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ibyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje by'amafaranga muri komine bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere y'uko bajya mu mabanga. Hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi guca babyerekana, hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera abasuku ejo bumve yuko bafite iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azowugira ku makenga bamwe bafite kuko bahari amatungo Perezida Nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana.
Ibi turabyitegure nka turashima ko n'indongozi nyinshi barikoze baterwa yuko twoba dutunze cyane turatunze gutasa Imana. Imana iyo soko ya byose amakari kitwaronse kiwacu tukabizi ukuntu tubironka ihagaze yuko dushikirije nitwamara gusohoza ikiringo tuzokorera ati twatanguye nga anye dufise ibi tugomba kumva ati mwari kuyereza tubyereka ati byavuye nga anye aribyo twagabiwe n'abenegihugu aribyo twakuye n'umushahara wacu aribyo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi. Ibyo biroroshe cyane ka turitegura uzobitangira inyishu ibereye wese ugomba kutubaza ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko imodoka abandi barayifise inzu abandi barayifise ntabitufise zibirinze ngaho amafaranga ari hanze nayo ntibasanga iwacu ariyo baratwara ntangora.
Kwerekana amatungo abategetsi bafise Oricom ribona ko bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu.
Ubwa mbere ni uko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira isiguro, icyo twita mu gifaransa arishisima irisite. Ikigira kabiri ni uko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu. Ikigira gatatu ni uko baba bagiye kutubera abasuku baheza bagakora batiyumvira iby'inda zabo n'inzingu zabo ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusange mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa. Ikigira kane bigira ko akamaro ni uko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagusa abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose, icyo twita mu gifaransa redistribution des ressources.
Umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira bakikita mu kiza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu. Umugwi wo kubafata bagahanwa warashyizweho.
Uwo mugwi twamaze kushyiraho ntungatse ubona akajya kubabwira ntagire umuntu yibaze yuko uko byamye ariko zobandanyuka. Umuntu wese afise inkoko yo kuvuga gushikiriza abantu kubaronona by'igihugu twarashyizeho tugushyiraho bazobenyesha icyo bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri komine ku mutumba abonye abarongozi cyangwa abandi bose kubaronona bace bishikiriza uwo mugwi mu biro by'umukuru w'igihugu bizoshyikirizwa. Hari inzu ngurizwamwo izogaruzwa hanini izotangwa kubazo dukorera mu ngata kuri komine ku ikomine ibyo bibononye kugira ngo bace bigaruza kandi nabo zotwara ikintu bagiherane icyo kintu bakimenye.
Abagwanya ibiturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafite ko bohanwa hisunzwe amategeko.
Abatabyerekanye bahanwe kuko babara basuma baraba bandi nta kindi atari ukurya imitsi abanyagihugu baba ariko barakora. Turifuza rero ko icyo kintu coje imbere.
Uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntiwashyizwe mu ngiro ku rugero rushimishije. Icyo gihe n'umukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega cya leta. Yamara ibi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa. Cyekabe ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.